ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kinundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwena Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abageze mu zabukuru bo mu Rwanda barasaba Leta kubashyiriraho urwego rubahuza kugira ngo babashe kwivana mu bibazo byinshi bibugarije birimo iby'ubukene no kwigunga. Abategetsi muri guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo hejuru ku ngamba zirebana n'amahanga bashubije ibibazo bya Sena ku mfashanyo izahabwa Isiraeli na Ukraine. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Guhere ku makuru avugwa rya no hino ku isi, ndi kumwe na Fidel Niyongabo. Isiraeli yatangaje ko abasirikare bayo bishe umwe mu bategetsi bakomeye mu bya gisirikare b'umutwe wa Hamas, wateguye ibitero byaguyemo abantu mu majyepfo y'igihugu ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10. Fidel Niyongabo.
Igisirikare cya Israel n'ibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi Shin Bet kuri uyu wa kabiri byasohoreye hamwe itangazo rivuga ko Nassim Abu Ajina yishwe mu gitero cya bombe. Iryo tangazo rivuga ko Abu Ajina yari ayoboye umwe mu migwi y'abagwanyi ba Hamas witwa Beit Lahia Battalion. Uyu munsi nyine igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyakoze ibitero mu bice 300 muri Gaza mu masaha 24 narangiye gikoresheje inteko zigwanira mu kirere no ku butaka. Cyamenyesheje ko abo cyita bakora iterabwoba batari bake bo mu gwi Hamas bishwe muri ibyo bitero. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi Hamas ku munsi wa mbere bwatangaje ko abantu barenga 8,300 bishwe mu bitero by'indege z'ingwano vya Israel, benshi muri bo akaba ari abafasoni n'abana. Ishyirahamwe rijejwe gutabara Save the Children rivuga ko abana barenga 300 bishwe mu ntambara hagati ya Israel na Hamas. Ibitero vya Israel vyabaye amasaha make nyuma yuko umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ateye ivyatsi akama makungu yateye kamusaba ko hoba gahengwe mu ngwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Netanyahu yatangaje ko kwoba ari gukora ivy'umugwi Hamas wifuza ko ari bintu bitazoba kubera iki ari gihe c'ingwano.
Umwami w'Ubwongereza Karoli wa gatatu ari mu gihugu cyacu Kenya mu rugendo rwe rwa mbere mu gihugu kiri mu muryango wa Commonwealth w'ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza.
Umwami Charles wa gatatu n'umutambukanyi wiwe umwamikazi Camilla bashitse ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Bakiriwe kuri uyu wa kabiri na perezida wa Kenya William Ruto mu ngoro iwe. Ambasada y'Ubwongereza muri Kenya yatangaje ko umwami Charles wa gatatu azobonana n'abasekombata kugira bashimire ku ruhara bagize mu gufasha Ubwongereza mu ngwano z'isi yose uko ari zibiri zabaye. Ibiro vy'umwami Charles wa gatatu vyatangaje ko azokwemera ibihe bibi vyaranzwe n'intwaro ya gikoloni y'igihugu ciwe. Umwami Charles wa gatatu n'umutambukanyi wiwe umwamikazi Camilla bagendeye imva y'umugwanyi yaguye ku rugamba atamenyekanye mu kibanza citiriwe Uhuru, ijambo rye giswahili rivuga ubwigenge. Umwami Charles wa gatatu na perezida wa Kenya William Ruto bashize urugori rw'amashugwe kuri iyo ntatemwa imbere y'uko baja mu kibanza kiranga insinzi y'ukwikukira kwa Kenya mu mwaka w'1963. Urugendo rw'umwami Charles wa gatatu n'umwamikazi Camilla rubaye mu gihe Kenya iri kihimbaza imyaka 60 irangiye ishikiye intaya y'ukwikukira. Kenya n'Ubwongereza birafitaniye imigenderanire myiza, yamara rimwe na rimwe iyo migenderanire yarabayemo ibibazo kubera urugamba Kenya yamazemo igihe kirekire rwo kwikura ko intwaro ya gikoloni y'Ubwongereza. Abanyakenya ibihumbi n'ibihumbi barahasize ubuzima muri urwo rugamba.
Lionel Messi, umukinnyi w'ikirangirire mupira w'amaguru uvuka mu gihugu cya Argentina, yatsindiye ikindi gihembo cy'umupira wa zahabu ku nshuro ya 8 nk'umukinnyi wa mbere ku isi w'umwaka w'2023.
Lionel Messi yatsindiye ako gashimwe kagira ku 8 inyuma yuko afashije igihugu ciwe ca Argentine gutsindira igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru muri Qatar mu mwaka urangiye w'2022. Ibindi bihe yatsindiye ako gashimwe hari mu myaka y'2009, umwaka w'2010, w'2011, w'2012, 2015, 2019 no mu mwaka w'2021. Igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru nico gikombe atari bwatsindire mu buzima bwiwe bw'umukinyi w'umupira w'amaguru. Lionel Messi afise imyaka 36 yarangije mu kibanza ca mbere imbere ya Erling Haaland, umukinyi w'umusatirizi mu mugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa division ya mbere Manchester City wo mu Bwongereza, na Kylian Mbappe bahoze bakinana mu mugwi Paris Saint-Germain mu Bufaransa. Messi yarashimiye umumenyereza mukuru w'umugwi serukera gihugu wa Argentine abo bakinana muri uwo mugwi n'abakozi bawo kubera batumye atsindira agashimwe k'umukinyi wa mbere ku isi w'uyu mwaka w'2023. Yavuze ko anezerewe cyane no kuba yatsindiye ako gashimwe. Yatangaje ko ari iteka kuri we atazokwigera yibagira. Yavuze ko gutsindira igikombe cy'isi yose aricyo kintu batari bwashike ko. Yahaboneye akaryo ko gushimira abantu bose bafashije gutuma igihugu ciwe ca Argentine gitsindira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka urangiye w'2022.
Murakoze Fidel niyo ngabo ryo makuru avugwa hirya no hino ku isi mu komeje kumva radio ijwi ry'America umvikanira kuri FM ni 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abageze mu zabukuru bo mu Rwanda barasaba leta kubashyiriraho urwego rubahuza kugira ngo babashe kwivana mu bibazo byinshi bibugarije birimo iby'ubukene, kwigunga ndetse no kubuzwa uburenganzira bwabo. Byatangarijwe mu nama yabahurije I Kigali n'abaturutse mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Kigali asumutakaboyi.
Inama yahuje abahagarariye imiryango y'abageze mu zabukuru yabereye Kigali kuva kuri wa mbere yasojwe kuri wa kabiri. Abayitabiri baturutse mu bihugu 10 bya Afrika birimo Uganda, Tanzania, Malawi, Nigeria, Mozambique, Somalia, Togo, Sudani y'Epfo, Kenya, Ethiopia, Cameroon ndetse n'u Rwanda rwayakiriye. Harimo n'abaturutse mu gihugu cy'Ubudage, Ubwongereza, Canada na Amerika. Ni inama iterana buri mwaka ariko nibwo bwa mbere ibereye ku mugabane wa Afrika. Ni inama irigamije kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo imibereho y'abageze mu zabukuru irusheho kuba myiza. Mu byavuye muri iyi nama hari uko buri gihugu gikwiye gushishikariza leta yacyo kugira ngo ishyireho gahunda n'ingamba zo gufasha abageze mu zabukuru. Muri iyi nama ibihugu bya Afurika byagiye bihuriza ku kuba abageze mu zabukuru babyo usanga babayeho mu bukene, benshi bamburwa ibyabo n'imiryango yabo ya hafi. Abaturutse ku mugabane w'i Burayi na Amerika bo bagaragaje ko bafite umuco wo gushyira abakuze babo mu bigo bibitaho. Eri mugabo w'ishema, umugabo w'imyaka 56 nubwo ataragera mu cyiciro cy'abakuze ariko ayobora ishyirahamwe Tsindagiza ryita ku bakuze mu Rwanda. Mu izina rya bagenzi be bitabiriye inama yasobanuye umwihariko wa buri gihugu mu kwita ku bakuze.
Abo turi kumwe barimo kutubwira ko abantu bageze mu zabukuru hari henshi babica, babatwikira. Abo n'abantu bageze mu zabukuru bakavuga ko ari abarozi, cyane cyane abageze mu zabukuru banakennye. Twahoze tuvugana nabo muri Nigeria, twavuganaga nabo muri Kenya, abo muri Sudani y'Amajyepfo, aho hose no muri Cameroon bavuga bati no abantu bageze mu zabukuru bafite ibibazo kuko abantu baravuga ngo ni abarozi.
Nubwo mu bihugu bimwe bya Afurika hagaragaye kutita ku babo bamaze gukura, mugabo w'ishema yerekanye ko no mu Rwanda bakuze batitabwaho uko bikwiye.
Abantu bageze mu zabukuru hari abantu benshi ubu ngubu rwose baheze mu nzu, badafite imiryango, badafite ababitaho. Abantu bageze mu zabukuru abenshi yajya kwa muganga yatangiye kuvuga ikibazo cy'ijisho, ikibazo kirunaka, bakambwira ati rwose muze cyangwa mukecuru urabize hano ntabwo tuvura izabukuru. Ikindi kibazo bafite gikomeye ni ukubuzwa uburenganzira bwabo ku mitungo.
Umwe mu bageze mu zabukuru ni umusaza w'imyaka 70 wavuganye n'Ijwi rya Amerika, ntabwo yari yitabiriye inama, namusanze mu mujyi wa Kigali. Avuga ko mu myaka bagezemo akenshi bakunda guhura n'indwara zidakira. Tuganira yagaragaje ko afite indwara ya diabete, indwara y'umuvuduko w'amaraso, ariko akagaragaza ko hamwe na bagenzi be bahura n'izi ndwara usanga rimwe na rimwe umuryango utabitaho.
Uko ababana n'abafite indwara zitandura bakwiye kubabanira ni ukubihanganira, ni ukwihangana. Tuzi ko kamere y'umuntu irambirwa vuba, kandi hari ikindi abantu bafite abo barwayi bakunze kugira, bakunze guha akato abantu bafite indwara zitandura. Nkatwe bigitangira abantu baratubwira bati bari abantu ni igihano Imana yabahaye, bakazutererana bakatwihorera harabo bafungirana mu rugo y'umuryango ugize umuntu ufite ubumuga batangira gutekereza ko bazabaseka ko bafite umuntu w'ikigoryi iyo myumvire bakwiye kwicika bakumva ko uburwayi bwose ni nk'ubundi
kugeza ubu bageze mu zabukuru hari byo basaba basanga byarushaho kunoza imisazire yabo Madame Joyce Murenzi atuye mu mujyi wa Kigali n'umubyeyi ufite imyaka 65 kugeza ubu yigishaga muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuvuzi yabwijwe irya Amerika ko agiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru kandi ko yasabye kujya agira inama abageze mu zabukuru kuri mikoro y'ijwi rya Amerika uyu mubyeyi yagaragaje uburyo abakuzi bakwiye kwitabwaho bagasaza neza
umuntu umerewe neza umwana we azana umubyeyi we akamuzana yamwubakiye ibyo bita boys quarter inzu inyuma akamushyiramo televiziyo akamuha byose ntafite amafaranga no kugira ngo bagende bamusubize nimugoro akahubwo baza barushye rero ibyo bintu byo kumushyira ahantu niba hari ikintu kibi kibaho kuko ibyo bimwica mu mutwe sinzi ukuntu twabwira abashoramari kugira ngo ariho bashore imari noneho duforma abantu bareberera abantu muri abantu hakabamwe abantu bakabigisha neza bakabaririmbira bakabajyana muri siporo ukabona nyine ari ibintu byiza barimo kubakorera ku buryo bibabeshaho neza aho kugira ngo bavane hariya mu cyaro ifuke usanga mukareba noneho ukabahuriza hamwe nk'amatsinda bakajya bahura bakaganira bakaganira ntibabura utuntu bakora utwo bashoboye
ishyirahamwe nsindagiza ryita ku bageze mu zabukuru risaba leta gushyiraho urwego ruhagarariye abakuze kugira ngo hamenyekane ibibazo byabo
ni ngombwa ko abantu bageze mu zabukuru nabo bagira ihuriro kuva mu rwego rw'umudugudu akagari umurenge akarere n'urwego rw'igihugu kugira ngo nabo babashe kugira aho bavugira niba hari gahunda leta irimo gushyiraho irimo gushaka ibitekerezo bavuge ngo hari abantu bahagarariye bageze mu zabukuru
kugeza mu Rwanda habarirwa abakuze bagera ku 1,362 na 1,929 bibari itangazwa n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare yavuye mu ibarura rusange ryasohotse umwaka ushize iri barura rigaragaza ko abenshi muri abo ari abagore bagera ku 5,662 abagabo bakagera ku 5,567 Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ambasade y'u Burundi mu gihugu cya Afurika y'Epfo iratabariza Abarundi barenga 90 bafungiwe muri icyo gihugu mu mujyi wa Pretoria. Hafi ya bose bafunzwe bazira ko ibyangombwa byabo byarangije igihe bakaba batarabona ibindi. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru.
Abo Barundi bafungiwe mu gihugu cya Afurika y'Epfo bagwiriyemo abagabo nk'uko umwe muri bo yabitwiganiye naho atashimye ko amazina yiwe amenyekana ku mvo z'umutekano wiwe kandi akaba nafunzwe yavuze ko abenshi bafatirwa ku buzi mu mamodoka mu bunywero canke ku bibuga by'indege bashaka gusubira mu Burundi yaseguye ko abambere batanguye gufatwa ku bwinshi mu mpera z'ukwezi kw'icenda isakwa rikabandanya mu ruko kwezi kw'icumi Userukira Burundi muri cyo gihugu cha Afrika y'Epfo yandikiye ugwandiko abarundi babayo ababwira ko ifatwa n'ifungwa ryabo aserukira leta y'umutima uhagaze ibiro vyiwe muri ugo gwandiko ijwi rya Amerika ryaronse ambassadeur Alexis Bukuru yanditse ko ibitigiri by'abafungwa vyabaye umurengera kandi ko biguma biduga asigura ko bamwe mu bafatwa bagirizwa kuba muri cyo gihugu ataburenganzira babifitiye hame nabagirizwa kurenza ikiringo ntarengwa baba bahawe cyo kugaruka ku butaka bwa Afurika y'Epfo yongera koko hari n'abafashwe bagafungwa bagirizwa ibindi byaha nko gusoma ugufata ku nguvu abakenyezi n'ibindi ibitigiri ijwi rya Amerika ryamenye rikuye mu Barundi bafunzwe rivuga ko abafunzwe barenga 90 bose bafungiwe mu gisagara cha Pretoria ico gitigiri kiremezwa kandi n'ishiramwe ONLCT Weton Frere rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira buciye mu kinywa rikorera I Bujumbura twavuganye na Maitre Prime Mbarubukeye atwara iryo shirahamwe ryakoze mbere amatohoza kuri icyo kibazo
aho dusanga Abarundi bashika 56 barahagaritswe mbere n'ubu bakaba gipfungiye mu ico gihugu kandi ubujye bapfunzwemo bakaba ari uburyo bubabaje cyane kandi butubahiriza agateka kazi na muntu hariho n'abandi mbere 34 bandi bapfungiwe ahahoze isoko yahiye iri muri cyo gisagara nyene cha Pretoria muri Afrika y'Epfo bose hamwe rero bakaba ari Abarundi barenga 90 bapfunzwe kandi mu buryo bubabaje mu cyo gihugu cha Afrika y'Epfo
Iryo shirahamwe ryamenye kandi ko hari bamwe bamaze kugwa muri ayo mabohero kubera kubaho nabi rigasaba ko gutabagwa metre mbarubukeye kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Batatu muri bo baramaze kwitaba Imana bitabye Imana itariki 28 z'uku kwezi kwa 10 umwaka wa 2023 bapfuye kubera inzara. Kandi tugace dusanga ko muri abo nyene harimo 17 b'abarundi nyene hamwe na batandatu bava mu gihugu ca Kenya bose bafungiwe hamwe mu kandi gashu dusaba ritubundi ko ifashe na jenishiramwe mpuzamakungu rijejwe ubwimukira ni kuvuga OIM bagashobora kuvugana n'ibyo bihugu bafungiwe kugira ngo abarundi bapfunze muri ubwo buryo ahubwo bashobore gutahukanwa mu gihugu cyabo cy'amavukire cy'u Burundi.
N'umwe mu barundi bafungiweyo yemeje ko hari abamaze kuhasiga ubuzima naho ijwi rya Amerika ritashoboye kuronka irindi soko ryigenga canke abatwara igipolisi i Pretoria byo kwemeza ko koko hari abapfiriye muri ayo mabohero. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yabwiye ijwi rya Amerika ko icyo kibazo bakizi neza. Icyo bikoze Albert Shingiro yatubwiye ko ari mu kazi kadatuma avugira kuri mikro zacu. Ambasaderi Shingiro yatumenyesheje mu butumwa bwanditse ko ari ikibazo ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo buriko burakurikiranira hagufi. Shingiro yavuze kandi ko icyo gitigiri c'abarundi barenga 90 bafunzwe gishobora kuba ari kinini. Yemeje ko abo ubuserukizi bw'u Burundi buzi badashika 10 kandi ko hari umwe yavuye ari kugwa. Mbarubukeye kubwa bagenzi we bo mu mashirahamwe yigenga ntiriharanira kugwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero agasaba ko leta y'u Burundi yofasha abarundi bafise impapuro zaheze bari hanze y'igihugu.
Itafutanga inkaratasi z'inzira mu Burundi yoshiraho amabiro yavyo muri ambasade izarizo zose ziri hanze y'igihugu kugira ngo yuko abarundi bari hanze bokoroherezwa mu kurozwa izo nkaratasi z'inzira bari muri biriya bihugu nyine bagiyemo batarinze kugaruka ngaha mu Burundi. Aricyo gusa cyo nyine kibazanye cyo kuronuvera izo mpapuro.
Aha umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro yabwiye ijwi rya Amerika ku buryo bwo kubafasha buriho. Shingiro asigura ko icyo ubuserukizi bw'u Burundi mu bihugu bitandukanye ku isi bukora ari uguha impapuro z'inzira zifata kibanza uwo urupapuro rwiwe rwaheze kugira ngo ashobore gushika mu gihugu cy'amavukiro kurondera urumari gihe kinini. Yasiguye ko ubwo bushikiranganje ataburenganzira bw'ofise bwo gutanga impapuro z'inzira. Kanatsinda mu Burundi pasiporo zitangwa n'ubushikiranganje bw'umutekano kandi ubusaba ubwo rupapuro murekarengane abwirizwa kwicikira mu biro by'igisata PAF kibijejwe ubwiwe. Nayo ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo bwafashe ingingo yo kugira rusansuma rw'abarundi bose baba muri ico gihugu. Mu rwandiko rwiwe ambasaderi Alexis Bukuru yatangaje ko ari mu ntumbero yo gufasha byihuse umurundi yugira ingorane aho yoba ari hose muri ico gihugu. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'ijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Abategetsi muri guverinoma ya President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo hejuru ku ngamba zirebana n'amahanga kuri uyu wa kabiri bashubije ibibazo bya Sena kuri miliyari 105 z'amadolari y'imfashanyo izahabwa Israeli na Ukraine n'izindi ngamba zikomeye za Leta Perezida yifuza gushyira mu bikorwa atimpari zishimwe.
Aba bategetsi bombi bagerageje kumvisha Inteko Nshingamategeko impamvu ni ngombwa kohereza inkunga bifuza kigera kuri Ukraine na Israeli mu maguru mashya. Inkunga yose hamwe ikenewe n'akayabo ka miliyari 105 z'amadolari ya Amerika. Ukutumvikana kuri iyi nkunga byaciyemo inteko ibice 2 kuko abayigize batabyumva kimwe. aba ba ministri bombi barakora ubuvugizi mu nteko umutwe wa Sena ari ubwiganze bw'aba Democrat ari nako aba Republican nabo bemeranywa gutanga inkunga kuri ibihugu byombi biri mu ntambara. Ibifatwa nk'ihurizo rikomeye ubu ni ibibazo bihise byironda ku muyobozi w'inteko nshingamategeko Mike Johnson watowe mu minsi mike ishize. Ibi byari bimaze n'ubundi gufatwa nk'ikibazo kidasanzwe muri politiki ya Amerika cyo kubona inteko imara ibyumweru birenze bitatu idafite umuyobozi. Kuri ubu we ashyigikiye ko inkunga yahabwa Isirayeli gusa mu ntambara ihanganye na Hamas Ukraine ikaburizwamo, ahubwo atanga igitekerezo cy'uko hari amafaranga yakatwa ku misoro n'amahoro kugira ngo n'andi akenewe aboneke. Mu gihe bigaragara ko amacakubiri ari mu nteko ashobora kwiyongera, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Anthony Blinken yabwiye abasenateri k'inkunga Amerika itanga kuri ibi bihugu ari ikimenyetso cy'imbaraga za Amerika ku banzi bayo.
Our adversaries and competitors alike recognize that our strategies are working and they continue to do everything they can.
Abanzi bacu bose ndetse nabandi duhangana bazi ko iyo dufashe ingamba zikora kandi bakomeje gukora ibishoboka byose ngo badukome mu nkukura. Ubu tugeze mu gihe abantu bashobora kudushidikanyaho bakibwira ko twacitsemo ibice tutari kumwe cyangwa se tutitaye ku byo dukora hano iwacu. Ibi biri mu bibangamiye icyifuzo cya Perezida Biden mu bijyanye n'umutekano w'igihugu. Icyifuzo cya Perezida gituma tubona ibikoresho byihutirwa, ibyo bigatuma dukomeza kuyobora. Nimira ko kuba ndi kumwe na Minisitiri w'Ingabo Austin hano ari ikintu gikomeye, kuko muri uyu murimo n'ibindi byinshi dukora tuba tugira ngo duteze imbere umutekano w'igihugu cya Amerika, tugire ubwirinzi bukomeye, turinde demokarasi yacu ndetse n'iterambere ryacu.
Ku ruhande rwa Minisitiri w'Ingabo Lloyd Austin wunze mu rya mugenzi we yavuze ko niba Amerika inaniwe kuyobora hari ibyago byinshi by'uko iterabwoba rizakomeza kuyibasira, bityo ko Amerika itagomba gutanga icyo cyuho.
Your bipartisan support ensures that we can defend America
and stand by the allies. Buremeza ko dushobora kurengera Amerika dufatanyije n'abafatanyabikorwa bacu batwongerera imbaraga. Niyemeje kandi gukorana namwe mwese kugira ngo dushyireho itegeko rigena ingengo y'imari y'umwaka wose izatuma Amerika irushaho gutekana. Nk'uko Perezida Biden yabivuze, ubuyobozi bwa Amerika nibwo buhuza isi yose, kandi nitu nanirwa kuyobora ibyago byugarije Amerika bizarushaho kwiyongera. Ntitugomba guha inshuti zacu cyangwa abanzi bacu impamvu iyo ari yo yose yo gushidikanya ku cyemezo cya Amerika.
Mu gihe aba bategetsi bombi bavugaga, bagiye kenshi babangamirwa n'imyigaragambyo y'abantu babarirwa muri mirongo basaba ko Israel yahagarika ibitero kuri Gaza. Ibi kandi byatumye ibi biganiro bidakomeza kuba. Mu cyumba aba bategetsi bari bateraniyemo hagaragaye umugore wari wambaye ikote rigaragara nk'iry'imbeho ry'umutuku, tutabashije kumenya niba ari umuyobozi cyangwa umuturage usanzwe wabashije kugeraho ibi biganiro byaberaga. Yazamuraga icyapa cyanditseho amagambo agira ati muhagarike intambara muri Gaza. Uko kutumvikana kw'abategetsi ba Amerika ku bijyanye n'inkunga yahabwa Ukraine na Israel mu ntambara ibihugu byombi birimo ni ikimenyetso cy'ibibazo biri imbere mu gihugu, aho bamwe mu badepite bavuga ko bishobora kugira ingaruka ku isi yose.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Lionel Messi umukinnyi w'ikirangirire w'umupira w'amaguru uturuka mu gihugu cya Argentina yatsindiye ikindi gihembo cy'umupira wa zahabu ku nshuro ya munani nk'umukinnyi wa mbere ku isi w'uyu mwaka wa 2023. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Steve Derrick Ndizeye ukurikirana ibyerekeye imikino ari mu gihugu cya Sweden.
Nibaza yuko atagikangaza kirenze cyari kihari kuko Lionel Messi ni mbere yuko ayo matora ya nyuma amutangaza ugiye gutahukana kugashimwe ka Ballon d'Or. Nibaza yuko amahigwe niwe yarayafise umuntu aragiye ibyo yaheruka gukorera igihugu cyiwe cya Argentine mu kugifasha gutahukana igikombe cy'isi yose. Hanyuma kenshi usanga rero imwe n'ibyo bikombe bikomakomeye ku isi na cyane cyane icyo gikombe cy'isi yose iyo umukinnyi agitahukanye usanga
usanga akenshi acyahabwa n'amahirwe yo gutahukana gashimwe ka Ballon d'Or cyangwa umukinnyi yitwaye neza gusumba abandi. Nibaza rero yuko atagitangaza kirimwo uravye n'amateka yako gashimwe ka Ballon d'Or n'amazina arahabwa amahirwe cyane kuko Lionel Messi ugeranije n'abamukurikira hafi cyane urabona yuko izina giwe iriza hejuru cyane gusumba abandi.
Kuba atsindiye ako gashimwe inshuro umunani ni ibintu bitari bwabe mu mateka. Urabona mu myaka yavuba uwundi mukinyi ashobora kuzoshikana ngaho canke n'urugero ruri hejuru cyane ku buryo bizofata igihe kugira haboneke uwundi mukinyi ashobora gutsinda agashimwe ka Ballon d'Or inshuro nkizo.
Ibipira y'inzahabu ya Ballon d'Or umunani nibaza yuko ari imbonera karimwe kandi nibaza yuko muri ino myaka ya hafi nta wo kwizera yuko tuzosubira kubona umukinyi ashobora gushikana imipira y'inzahabu habo kuko urabona abari hafi yiwe n'abakinyi bakiri bato bafise amahirwe menshi ari gushobora kuzotahukana umupira w'inzaho muri kazoza nk'umufaransa Kylian Mbappe ugashyiramo n'uwo munyanorvege Erling Haaland. Ariko rero nibaza yuko kuzobona umukinyi azokwegeranya imipira y'inzahabu umunani nibaza yuko twobiha nk'imyaka nka 30-40 iri imbere niho kumbure tushobora kuzosubira kubona umukinyi atahukana imipira y'inzahabu umunani.
Mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi harabaye impari nyinshi aho harabavuga ari we mukinyi w'akataraboneka ariko gwego go hejuru ashobora kuba ari n'imbere ya Pele canke Diego Maradona abandi bakavuga imbere y'uko atsinda igikombe c'isi yose ari mukinyi rurangiranwa mugabo adashobora kuja muri ugo rugero ya Pele na Maradona. Ubu asinze umupira w'inzahabu inshuro 8 akaba yaratsinze n'igikombe c'isi yose. Nikiye kibanza mu muhamu mateka y'umupira w'amaguru ku isi mugereranije na Pele na Maradona?
Nibaza yuko muri ino myaka ya hafi twovuga aho twamubonye nibaza yuko imipira y'inzahabu umunani yongeye kwerekana no gushimangira yo Messi ari umukinyi rurangiranwa uyu munsi twofata nk'umukinyi wa mbere ku isi. Nibyo ubushimwe bwa Ballon d'Or mu myaka ya hera ya kera bwahabwa na cancana abakinyi biburaya kuko nk'abakinyi nka Pele bakinka Diego Armando Maradona hari imyaka batari bemere guhabwa ubwo bushimwe bwa Ballon d'Or. Nibyo babaye abakinyi beza ariko uyu munsi uravye iterambere ryo guhanahana amakuru amateleviziyo mpuzamakungu ubuhinga bwa none bw'ama social media biraboneka rero yuko Lionel Messi abayeho mu gihe kiwe mu bihe bidasanzwe by'iterambere ry'isi iterambere ry'umupira w'amaguru. Ibyo rero bigacha bimufasha nawe kumenyekana cyane agakundwa cyane gushikaho rero uyu munsi dushobora gufata yuko ariwe mukinyi wa mbere w'umupira w'amaguru abayeho kandi bizogora kugira hongere kuboneka uyine umukinyi nkuko twa duheje kubivuga ashobora kuzotahukana imipira y'inzahabu umunani n'ubundi bushimwe bwihariye ku giti cyiwe.
Mu ijambo rimwe mu gihugu cyiwe cy'amavuko Argentine hari abamwinuba batamwiyumvamwo ko umwanya munini yamaze ari hanze akina muri Espagne mu mugwi Barcelona. Ubu kubera yabatsindiye igikombe c'isi yo agatsinda na Copa America ubu bazomuha icubahiro ko ari umuntu yanditse amateka mu gihugu cya Argentine bakamwiyumvamo.
Ivyo nibaza yuko byahindutse kuko uravye ku Argentine gutwara igikombe cy'isi yose igatwara na Copa America ibifashijwemo na Lionel Messi nibaza yuko ubu ari umwe mu bantu bafise icyubahiro kidasanzwe muri Argentine ekame no ku isi yose. Nibaza yuko Lionel Messi nyuma yo gutwara igikombe cy'isi yose hoho yarashimangiye yuko ari umukinyi akunzwe kandi no mu gihugu cyiwe nibaza yuko icyubahiro agiye guhabwa ari icyubahiro kidasanzwe mu mateka y'isi na igihugu cya Argentine mu mupira w'amaguru.
Ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane.
Ahanu dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kwa mwaduteza amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi wihanganye aho ngabike. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste ishimiye Imana.
Zaye mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha mwaho muri hose kwisi dore ntasho bibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva makuru kuri radio yacu Mudendirwa mudendiri Nagashari shari kashiranga go kamazima kano kulimbura. Ningeruti zimba mutira go nibuzi zama shuri mazembu vangelo vambichumina kakene.